Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ni sanenera i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwamsi nshuti mwese bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Frederic Mundikije.
Ubu kubera nicare mpande ya muvyeyi na papa ndabaririra nifuze iki bakimpaye barama bakibuze nawo nta kundi cyandi hangana kubera akazi kumfasha barakugaye
abarundi turafise agahinda mu mutima kubera yuko iyo soko yari tufitiye akamaro kadasanzwe cyane nk'abarundi bahungiye ngaha mu gihugu cya Tanzania.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania bidogera ubuzima bugoye nyuma yaho abatetsi mu gihugu cya Tanzania bugariye amasoko bakanabuza abagendesha amapikipiki guca amafaranga. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye inama yabaye hagati y'abakurikiranira hafi y'amatora ingozi hamwe n'abategetsi barongoye mu rwihu igihugu jejwe gutuganya amatora. Inkuru ivuga ko Ekleziya Katolika mu Burundi ziririza gushikiriza amajambo ivyiyumviro vya politike mu yechimisa ingingo nshasha zashikirijwe n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu Rwanda kubijanye no gukorinda hamwe n'inkuru impunzi z'abarundi ziri mu kampi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania zidogira ubuzima bubi zibayemo kuva amasoko yugawe turazigarukwa ku mukanya kari imbere. Ikariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Tuyahere ku Burundi, inama nshingamateka yarize jo kwa gatatu integuro y'itegeko rihinyanyura irigenga amatora. Bishasha mu integuro y'iryo tegeko nuko ingwati y'uwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yiyongereye ko imiliyoni zitanu bisigura ko yavuye ku miliyoni cumi na zitanu z'amarundi ija ku miliyoni mirongo ibiri. Muri iyo mpinyanyuro kandi shasha amatora y'umukuru w'igihugu azobera rimwe n'ay'abashingamateka hamwe n'ay'abahanuzi b'amakomire. Nayo ku bijyanye n'umukandida zo kwifuza kwitoza nk'uwigenga muri iyo nteguro y'iryo tegeko asabwa ko aba amaze umwaka atamugambwa arimwo kandi ko azoba amaze imyaka ibiri ahagaritse kuba mu rwego nyobozi bw'umugambwe hamwe yoba yararurimwo. Ni mu gihe kandi umugwi ujejwe gutegura amatora seni watanguye ingendo mu ntara z'igihugu guhimiriza abanyepolitike n'abanyagihugu gutsimbataza intwaro rusangi kwitegurira neza batekanya amatora yo mu mwaka uza wa 2022. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryashikirije jo kwa gatatu ko umurwa mukuru wa Libya wabayemwo imirwano ikomeye cyane mu ijoro kuva aho abasirikare ba General Khalifa Haftar batanguriye ibitero byo gufata Tripoli mu ntango z'uku kwezi. Umudiplomate mukuru wa ONU muri Libya Gassan Salame yaraneguye ibyo bitero. Ku munsi wa kabiri Salame yongeye gutera kamo amakungu gufasha gushira hamwe abanyalibiya kugira ntihabe intambara hagati y'abenegihugu. Inama ya ONU ijejwe umutekano nayo yamye yumvira gutegura integuro y'itegeko muri indwi isaba guhagarika vuba bwango imirwano, ariko gushika ubu ako kanama ntikarumvikana ku rwandiko rwa nyarwo guhurizwa ko na bose kandi rukemerwa na bose. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira naryo OIM ryashikirije kuri uwa gatatu ejo ko iyo mirwano yakuye mu zabo abantu 225,000 ku murwa mukuru wonyene, 405,000 bonyene bakaba bahunze mu masaha 24 aheze. Hano muri Amerika, umushikiranganji w'ubutungane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika William Barr hamwe n'icegera ciwe Rod Rosenstein bararemesha ikiganiro n'abamenyesha makuru mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane kuri raporo y'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller yatohoje ku ruhara Uburusiya bwo bwaragize mu matora yo muri 2016 byo byashikirijwe n'ubwo bushikiranganji nyene. Icegeranyo kigabanije ciyo raporo ya Mula kirarungikirwa Kongre ya Amerika mu masaha hagati ya saa tatu na saa sita z'umurango mu masaha i Washington kuri uyu wa kane. Abashinga amateka w'umugambwe w'abademokrati nabo baciye bavuga ko umushikiranganji William Barr ariko aragerageza gushaka guhindura ivyo yari yaravuze akironka iyo raporo. Amatohoza nayo yakozwe n'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller akaba yaratumbereye kumenya nimba abari mu murwi wo kwiyamamaza kwa Trump boba barakoranye n'Uburusiya canke nimba Trump amaze kuba perezida yoba yaragoye ubucamanza mu gushaka kuyobya ayo matohoza.
urakoze Aloise ku makuru heje kushikiriza tuyutse nshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradio hijwi ya America isamenira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushaka kandi no kudukurikira ku kibanza twandikira ko amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
ya makuru tuyahiri ku Burundi aho abegwana ikibazo cy'amatora mu ntarangozi basaba umurwi uyategura seni gukora ibishobotse byose kugira ngo abarundi batore imigambi aho gutora imigambwe mu nama yabahuje intumwa z'uyu murwi kuri uyu wa gatatu ingozi barasabye gushiraho amateko aha ubasha bukwiye umurwi seni bwo gutegura amatora meza n'inkuru ya teguwe ni radio ijwi rya Amerika tujye gushikirizwa na Pierre Claver ni inkuru umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari i Kigali mu Rwanda.
Iyo nama yari yakoranije abajeje intwaro ubutungane umutekano amashama dahani ibyicaro bya politike n'abarongoye imigambwe ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi umugwa w'igihugu wigenga uje gutegura amatora wari uramutse wigisha gutsimbataza ingendo ya demokarasi. Michel Ntigacika umunyapolitike ari mu batumiwe ateseni yogira uruhara rukomeye kugira ngo abanyagihugu batore imigambi aho gutora imigambwe.
Ye nagomba yuko seri nkora ukujyo mu kwiyamiri mu bobo kwa miliyora muri calendrier electoral mukarondera umwanya muha yindi migambwe yose igashikiriza bigabo ni migambi yayo naho umunyagihugu yotora umugambi ati yayumvise aya handi ho bagenda ngiye gutora iprona ngiye gutora CDPD ntabaje gutora migambi baje gutora migambi aho gutumira umugabo uwo munsi akutumira umukuru umugabo tubyagatira ngo uje intwara agatumira bose amaba kuvuye iyo migambi yabo hageze mu matora kuzotora iyo migambi maze batora umugabo utora umugambi gutyo.
Kazihise Michel nawe asarukira ishirahamwe CAPES Plus rimwe mu yadahani ibyicaro bya politike ati nyabu na seni yoshiraho amategeko ayiha inguvu.
Ibyashikiye abambere muri abantu bise bashiki cyane cyane muri kwa ruhendo muri kwa ruhehe cyane cyane muri amategeko muhabwa namwe murata murashiramwo akanyu kugira ntimuze muhabe muwa aho babandi baba baraguye bituze twumve muvuga ngo seni ntabo bashifise bwo guhana n'akacanye naka.
Amashirama y'abatwa nayo yifuza impinduka kugira ngo aba baserukira nabo batogwe w'umwe muri bo
uko butasiye kubatwa hari ni nisunga ko bari mu mashirahamwe yabo ariko ayo mashirahamwe yabo barimwo kusine tuyahuriramwo mu kuvuga usanga keshi bakoresha abari abibere Bujumbura abari mu ntara ntibashikirwe kuko usanga bamwe hari ikintu usaba gusanga mwarapfuye ugasanga ntibemeye nk'ukuri kuri kwawe cyanke ntimukumvikanye ko nk'ibyo ariko barigira basaba kuza ku rutonde ugasanga ntibakemeye kuza ku rutonde naho twashaka ko wabwiye bakaja nabo nibaraza mu ntara kwitozaho kugira ngo abenegihugu babatwa bari mu ntara baba aribo babemeza kuko nawe niyo mubashyizeho mubatoye Bujumbura na kimwe kimwe batumarira
kugira amatora agende neza imbere n'inyuma yayo. Pierre Claver Kazihise arongoye mu Gwiseni hari ico asaba abanyapolitike.
Aya twasaba abanyapolitike kugira ngo bazohiganwe ataburyaje abashyize ko mu bisanzwe uhiganwa avuze ngo zotsinda nibaza ko abahuguke nibaza ko atoja kwizeza abantu biwe zimwe simuzorongi muzorongi kuko nibyo bituma abo bantu banywanyi biwe bashobora no kugwa muri uwo mutego bagakora ikibi kubera ko baba kwemererwa ibintu urumva badatsinze rero cyumenga bya bintu barabibaza nukuri dusaba abanyapolitike muze muje mu guhiganwa mubabwire muti nitwatsinda tudatsinze ubuzima buzobanda
no ku ruhanda rwa mugwi kazi sarongoje hari nevyo biyemeje gukora
abonetse hayima w'umutungane bakayeronka kare bituma koko bafasha kugira ngo ya matati ishobore kutora ibuti nobemera ko tuzogerageza igihe iritegeko rizosohokera ko mu maguru mbasha tuzogerageza kurironka kugira tubarungikire n'ingoga zwe murabiraba neza kugira ngo mugiteguremo hakirikaye
ku byerekeye amafaranga y'ingwate asabwa uwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu bamwe bavuga ko ari menshi urongoye mu gwiseni asanga ahubwo hamwe haramutse haboneka uwitoza atoshobora kuronka ayo mafaranga yo badafise abanywanye irwanda yivyo kazi hise amenyesha ko ari n'itegeko rigomba gukurikizwa Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe ry'America
urakoze Claver Inama nkuru y'abasenyeri Katolika mu Burundi yarafashe ingingo ko ata muntu numwe yemerewe guhabwa ijambo mu gihe cy'inkuka y'imisa atari umumarayika abirekuriwe naho abasenyeri batadomoka urutoki ku muntu numwe bashikirije iyo ngingo mu gihe cy'inkuka y'imisa hibonekeza abategetsi batangira ubutumwa mu misa iyo bari mu ngendo mu gihugu hagati inkuru ya Eloge Burikaneza umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya
Musenyeri mukuru wa Diyoseze ya Bujumbura akabanye wahagarariye papa muri Diyoseze ya Ngozi banshimiye ubusa yasomye itangazo ry'abungere ba Ekleziya Katolika mu Burundi avuga kwiyo ngingo yafashwe mu ntumbero y'ukubahiriza iteka ryo guhimbaza isakamentu ry'Ukaristiya anamenyesha ko ivyagenywe bifite isoko mu nama nkuru ya Vatikano igira kabiri kubijanye n'isomwa ry'imisa yo soko n'amerekero y'ubuzima rukristo bwose Abasenyeri Katolika bafashe iyo ngingo ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatatu guheze mu nama bagiriye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi yagizwe ibanga gushika kuri uyu wa kabiri ikazoja mu ngiro kuri uyu wa kane witwa wa kane mweranda muri Katolika Musenyeri banshimiye ubusa atangaza ko muri kino gihe hari amakosa yibonekeza mu guhimbaza isakramentu ry'Ukaristiya mu maparuwase y'amadiyoseze mu Burundi akavuga ku inama y'Episkopi ibwirizwa kwibutsa muri usanga abakirisu no ku buryo bwihariye abasaseredoti amategeko hamwe amwe kugira ngo hubahirizwe iteka ryo guhimbaza isakramentu ry'Ukaristiya kandi igashinga ingingo zibereye yabishikirije muri katedrale y'Ingozi mu buraruko bw'u Burundi kuri uyu wa kabiri asubira kubivugira mu misa imbere ya padiri bose bo muri diyoseze ya Bujumbura kuri uyu wa gatatu mu gitondo
birababaje kubona hari abayobora liturujiya ugasanga ariko naho bazi neza uruhara bafise rwo kubaha no kubahiriza amategeko ya liturujiya ugasanga barafasha kamenyero ko guha uruhusha rwo kuvuga ijambo abakristo bamwe bamwe canke abandi bantu baciye ngaho birenganira kandi ibyo bidategekanijwe n'igitabo cy'imigirwa y'imisa ikosa rya kabiri mu maparuwasi amwamwe abapatiri bagira ibyo bitwaje ingabire baronse bemerewe canke biteze kuronka canke mbere kubera ubucuti bukomeye bafitaniye n'abo bantu ku buryo babona ko batobirengagiza gutyo bikaba nka munda kubera ubwoba bagaca barenga amategeko ya liturujiya ica gatatu hariho kandi abakristo barayike canke abandi bantu bishimikiza igihagararo bafise mu gihugu bagaca bibaza ko bafise uburenganzira bwo gufata ijambo mu isengero iyo bagiye mu misa nkuko mengi misa yoshobora kwitiranywa n'irindi koraniro ry'igisabisho irya ryo ryose
kugira imisa ntiyitiranywe n'irindi koraniro irya ryo ryose abungere ba Ekleziya Katolika mu Burundi hari ngingo n'amategeko bashinze
inama ya Episkopi Katolika b'i Burundi yisunze ko ari ngombwa kubahiriza amategeko ya liturujiya gutyo hakubahirizwa iteka ryo guhimbaza isakramentu y'Ukaristiya ishinze ingingo zikurikira umusaseredoti wese ahamagariwe kubaha ubudahengeshanya amategeko ya liturujiya mu guhimbaza inkuka y'imisa liturujiya ntiyigera ibicibare cya kanaka ntibirekuwe ku musaseredota ahereza inkuka y'imisa aho ijambo umukristu murayike cyangwa ubundi muntu mu gihe bidategekanijwe n'igitabo cy'imigirwa yo guhimbaza ukaristiya birabujijwe ko hagira umuntu n'umwe atatiwe mu iteka n'ibanga ry'ubusaseredoti atanga inyigisho mu misa nkuko bisabwa rero n'amategeko y'Ekleziya patiri mukuru abwiriza gucungera ko izi ngingo zikurikizwa akadome ku kandi muri paruwase yiwe yose.
Izingingo z'inama nkuru ya Episkopi Katolika mu Burundi zije mu gihe hari hagize igihe hibonekeza abategetsi bamwe bamwe mu nzego za leta bahabwa umwanya no gushyiriza amajambo n'ubutumwa mu gihe cy'inkuka ya misa mu gihe bari mu ngendo hagati mu gihugu haba mu ntara bavukamwo canke ahandi baba baroye kugendera abanyagihugu.
Urakoze Eloge. Mu Rwanda ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buherutse gusohora itegeko rigenga ibigomba kubahirizwa kugira ngo muganga akuremwo umuntu inda bitewe n'impamvu zirimo kuba uwayisamye yarafashwe ku nguvu yarayitewe n'uwo afitaniye isano ya hafi canke ibangamiye ubuzima bwiwe. Ni inkuru ya Assumpta Kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Bivuga ko uwabarebwa n'ingingo zivugwamo yemerewe kuba yarishyira mu bikorwa. Iri teka rya Minisitiri w'Ubuzima ryatangajwe mu igazeti ya Leta ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka rizafasha mu gushyira mu bikorwa itegeko ryemera gukuramo inda ku mpamvu zihariye rikanahana ababikora bitemewe. Riteganya kandi ko icyemezo cyo gukuramo inda cyashyizwe mu bubasha bw'abaganga mu gihe mbere byemezwaga n'inkiko. Iri teka rigaruka ku mpamvu eshanu zituma muganga akuriramo umuntu inda arizo kuba umuntu utwite ari umwana, kuba usaba gukurirwamo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuba usaba gukurirwamo inda yarayitwaye nyuma yo kubanishwa ku gahato n'undi nk'umugore n'umugabo, kuba usaba gukurirwamo inda yarayitewe n'ubafite nk'isano ya hafi kugera ku gisanira cya kabiri, no kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Uretse mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite, indi ikurwamo igomba kuba iterengeje ibyumweru 22. Nubwo kuva uwo muntu uvugwa n'itegeko yemerewe gukuramo inda amaze kubyemererwa n'abaganga babifitiye ubushobozi, Kiliziya Gatolika kugeza ubu iracyamagana iby'iri tegeko, ikavuga ko nta muntu n'umwe wemerewe kuvutswa ubuzima kabone niyo yaba ari inda. Musenyeri Kambanda Antoine, umushumba arikidiyosezi ya Kigali, ni kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Twebwe nta mwana n'umwe ntanda n'imwe twemera ko yavutswe ubuzima, kuko umwana ubusamwe akavuka ku makosa y'abakuru ntabwo ari we ugomba kuba igitambo ngo abakuru bikure mu isoni. Baba bacumuye, umwana ntabwo ari we ugomba kubabera igitambo.
Hari ababivuga cyane cyane nko kuraba abana batoya baba wenda bafashwe ku ngufu, nabyo murabyumva ko biriho muri iki gihe, bakavuga bati nawe aracyari muto ntaramenya gufata ibyemezo n'uwamuhohoteye.
Yego ni muto, ariko bizamugiraho ingaruka psikolojike, kuko gusama no kubyara hari ubumwe bafitanye n'uwo mwana ku buryo bigorana cyane. Ni igikomere gikomeye kwatakaje ubuzima bwateshejwe agaciro ku buryo bubabaje, nibyo turimo ubu ngubu, dukwiye kuba ba mbere mu kurengera ubuzima.
Iri teka risobanura uburyo ushaka gukuramo inda bisaba iyo ushaka gukuramo inda ari umwana, bivugwa ko bisabirwa n'abamuhagarariye bemewe n'amategeko nyuma yo kubyumvikana. Iyo abamuhagarariye bemewe n'amategeko batumvikanye hagati yabo cyangwa batumvikanye n'umwana, icyifuzo cy'umwana nicyo cyitabwaho. Benshi mu bahuye n'iki kibazo mbere y'uko itegeko ritangira gushyirwa mu bikorwa baremeza ko bavukijwe uburenganzira umwe n'umwana watewe inda n'umuntu mukuru, ariko akabura itegeko rimurengera, undi ni umubyeyi wabuze uko yakwifata umwana we yatewe inda.
Nabyaye mfite 15, afite umugore n'abana n'imodoka, arambwiye ansanga mu cyumba ahita afungura urugi, hanyuma arambwira ngo nimvuga ngo umunwa wanjye arawushyiraho supaguru. Noneho rero ndaceceka.
Mwebwe mwumva byagenda bite nk'ababyeyi
muri kino k'ubuzima bw'umwana wanjye mbona buri muhungabana n'ishuri akaba yararivuyemo, bibaye ngombwa ari nk'ibishoboka itegeko ribyemera yayikuramo, ariko utabyemera namureka akayibyara. Ibyo byanteye ikibazo n'ubu ntabwo n'ubu ndahungabanye.
Kugeza ubu impamvu zitangwa izo arizo zose zituma umuntu yakurwamo inda Kiliziya Gatolika ntizemera. Musenyeri Antoni Kambanda agasaba abantu kubaha amategeko y'Imana.
Umunyarwanda aravuga ngo ni ukugwa mu ruzi rwita ikiziba, ntabwo ari akantu koroshye ku buryo nk'abakristu nyine cyo ni amategeko ashobora kubyemera y'abantu, ariko ay'Imana arabivuze. Hagati rero yo kumvira Imana n'abantu kandi n'amategeko ntabwo abiguhatira ngo ubikore. Gomba rero mutimanama tugomba kuhurira no kutoza, kuko ejo uzagucira urubanza.
Iri tegeko kandi riteganya ko umuntu usaba gukurirwamo inda agomba kugaragaza mu nyandiko ko yemera ko bayikuramo amaze gusobanurirwa ibyerekeranye no gukuramo inda byose. Umuganga n'ikigo cy'ubuvuzi bakiriye umuntu usaba gukurirwamo inda bagomba kwita kwiyubahirizwa ry'uburenganzira bwe bwo kugirirwa ibanga. Iri tegeko kandi rigena ko nyuma yo gukurirwamo inda bigaragaye ko uwabisabye yabisabye nta mpamvu zemewe n'amategeko ashingiraho ahanwa nk'uwikuyemo inda. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano ku muntu wikuyemo inda ku bushake, rikagena ko umuntu wese wikuyemo inda iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka itatu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ibihumbi ijana ariko ntarenze ibihumbi magana abiri. Naho umuntu wese ukuramo undi inda ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itatu ariko kitarenze imyaka itanu. Umuntu wese kandi kubw'uburangare cyangwa umwete muke utuma umuntu akuramo inda ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi magana atatu ariko nanone ntarenze ibihumbi magana atanu cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Iyo gukuramo inda biteye urupfu, uwakuwemo inda yaba yabyemeye cyangwa atabyemeye, uwakoze icyo cyahanishwa igifungo cya burundu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi sentare yo mu gihugu cya Shikayepfo irashikiriza ingingo ku rubanza rwa bikekwa kwica Colonel Patrick Karegeya yagandaguriwe i Johannesburg mu ijoro ryo kuwa 31 kwezi kwa 12 mu 2013. Lea Karegeya, umutambukanyi wa nyakwigendera Colonel Karegeya, yaganiye na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma amubwira icyo ingingo ya sentare itegerejwe ivuze ku muryango.
Mfite ibintu bikomeye cyane bivuze ku muryango. Urumva twari tumaze iyi minsi imyaka yose nyine dutegereje nk'uko bivuga birango bya mbere mwarabyumvise ba imyanzuro bari bafashe kuko babonaga ibimenyetso bituzuye neza, ariko ubu turanezerewe tuzi yuko ubutabera buri bukora akazi kabwo. Ibimenyetso bari bategereje barasa nk'ababibonye kuko amatariki batubwiye kutumenyesha ko dukomeza. Twari tuyategereje none nyine turizera tudashidikanya yuko bizarangira neza kuko batwizeza ko ibimenyetso bifuzaga bamaze kubibona. Twiteze igisubizo kigaragaza ukuri ko twashakishije imyaka yose, kandi n'ubushize nyine ngira ngo mwumvise ko hari imyanzuro yo bafashe uretse ko ibintu bimwe bitari byuzuye. Byarumvikanaga ko bafite ibimenyetso ariko bituzuye neza bigaragaza ukuri, kandi uko kuri niko dutegereje rero nicyo kizere dufite.
Kubganyu murumva urukiko nirumara gutanga umwanzuro wari wo wose biza bibaye iherezo ry'urugendo muzamwumva muhawe ubutabera uko byagenda kose?
Ye niko tubyumva. Bizaduha icyo mu cyongereza bita closure.
No kuvuga ngo gusa n'abasoza urwo rugendo.
Yes.
Wowe nk'umufasha we n'umuryango wanyu iki gihe mumaze mukurikiranye iby'uru rubanza byabagendekeye bite, uru rugendo rwagenze gute?
Ni urugendo rero kwa turi prepared kugenda. Ntago navuga ngo ni urugendo rworoshye, ariko ni urugendo tugomba kugenda kandi tugomba kurangiza. Tuzishima rero nitubona tururangije neza. Kije kiri positive turanezerewe nkuko nakubwiye bizaduha na closure nziza, ariko tutananezerewe ntago twakomeza nanone tukazagera nyine kumva ko tubonye igisubizo kiri satisfying twishimira. Abanyarwanda nyine bamwiyumvamo kandi batwiyumvamo kandi nyine bababajwe n'ibi byatubayeho ko kubahumuriza kubabwira yuko ubutabera buhari kandi kuko uriteka gutsinda, ukuri ntabwo kujya gutsindwa.
zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania ziridogera ubuzima bubi zibayemo muri iki gihe haciye kiringo kirenga amezi atatu ibikorwa bahara bakora byo gukunguruza abantu n'amapikipiki byarahagaze ikahamwe n'uburiro. Umunyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovini yagendeye mu kambi ya Nduta kuraba ukuntu ibintu byifashe.
Ubuzima bw'iwanje buhagaze nabi kuko jewe akazi kiwanje natwaza ipikipiki ariko kuva aho bugariye ubu nukutembera gusa umanzunguruka kuko nta kazi na kamwe mfise. Ubuzima bw'iwanje buhagaze nabi cyane.
Umuntu wese mu buzima bwa kiremwa muntu aho umuntu abaye mu gihe adashoboye gukora imirimo ishobora kumufasha kwiteza imbere ataza kubaho nabi kuko kubaho kunyene umuntu yicaye ntikibishobora kumufasha kumungura mu buzima uretse yuko ubuzima amagara yiwe agenda nabi.
Mu gihe yatwaza ipikipiki yaramfasha kugura gahuzu nabo tuvukana mu nda kwa mama kubera ubuzima bw'umuya ntabwo ari bwiza.
Ubu n'amafaranga ijana ndagifuza kuko umuryango wanje umeze nabi cyane kuko ndiko ndanyonga naronka n'ibihumbi bibiri abana bakarara bariye n'umugore akarari ariko ubu akazi kiwanje gusa no kuzunguruka gusa nta kazi na kamwe fise kweli urumva ha numerewe nabi cyane.
Cyo akazi kweli ndakigiye nganye mu nkambi igiye mpunga mu 2015 vuye mu Burundi. Ubu kubera ni cyaremande ya muvyeyi na papa ndabaririra nifuze iki bakimpaye barama bakibuze nawo nta kundi ndihangana kubera akazi kumfasha barakugaye.
Kuko nkubu naronka aganambara agahuzo canke utwo kurya nashobora guhindura nkajya neza nkakanyama nakajya ariko ubu ubuzima buhagaze nabi nakanyama ndakipfuza ko niko bimeze.
Ni nkuko habayeho kugirirwa nabi ni nkuko umuntu aboshye impene iri kukiziriko irishiri kukiziriko irinahirishye gakarukira
ni kuri ameze nabi cyane gose nihere kuri jewe kaye na bandonka na kabucungu indagara zo kujya z'abana ko mfise nk'abana bashika kuri batatu ariko ubu biragora nta n'utudagara na duke y'indonka ariko kare na ndaturonka abana nkataha banezerewe cyane ariko ubu nirirwa ndyamye ntaryamye naho nkagenda kwibarabara kwibarabara naho nyinsanga pituhigira nk'ingeso mbi birashoboka sanga ingeso mbi twazi toye.
Ubu nta kintu na kimwe nimvira gukora atari gusubira ku ishuri gusa nige njamu n'abandi banyeshuri twige kubera nta kandi kazi kariho.
Icyo mbona kweri bamwe ntibaboneka ubu nta wuzi niyo bari serikali zo have yaguragashe kubera benshi bazohava biyumvira kuza kwiba kandi kore ntibahora biba kubera bivanye nuko bahora baronka akazi bakora kabaha kwambara n'ibindi nk'ibyo tuguma twicaye ngaho nyine kwirigara abo benyekiti nabo urumva sinzi ko baba barabikurikiranye ngo badusabire akandi kazi ariko ndazi nta babye bakurikiranye cyane.
Ni ukuvuga yuko mu ngano yugawe twebwe abanyagihugu tuhagereye ibibazo bikomeye. Ica mbere turonka ububwishaza tuca tubura icyo gukaba kari byo gukaba byahora biva hariya mu baha bakabizana muri mu ngano natwe tukabashira ubushaza hagacyabaho gukaba ugasanga umuntu arashoboye kuronka indya azarakaba n'izo yaronka ku isitowa.
Abarundi turafise agahinda mu mutima kubera yuko iyo soko yari dufitiye akamaro kadasanzwe cyane nk'abarundi bahungiye ngaha mu gihugu cya Tanzania. Ndi none muri uyu mwanya abarundi tuziriki
nuko amagara yacu ashoboye kuba mabi hamwe bishitse bakayizana aha mu nkambi bishoboye kutugirira ikimazi mu gihe boyugurura n'ingoga byo dufasha kugira ngo tuze turaronka icyo kujya cyo dukaba injya turonka ku isi towa rero icyo twasaba leta ya Tanzania n'ubutegetsi busanzwe bwa hasere nuko bo dufasha bakagira umwumvikano mu ngano ikaboneka aha mu nkambi
rezo ngwana nyamukuru mukuru dukunda guhura nazo kuko kuba turi mu nzo twari impunzi aho uvuga telefone nk'ubwidegembye bukwiye mugazo n'ingwane dukunda guhura nazo twavuga ati aha twa kene koroherezwa ariko iyo ngorane kweri biratubangamye bamwe
cyo twasaba kweri nkuko ababyeyi bacu abatumye bihagarara kweri twasaba n'ukuri dufukamye kuko baturekurire natwe turabe ikintu twobaho kuko tubayeho nabi cyane turabasavye kuko ari ababyeyi kweri baturekurire natwe tubone yuko twomererwa neza
bo turekurire ipikipiki kweri byo baneza gusumba kuko mu nkambi nta mujigiti baduha ariko turose boda boda turaronka umujigiti turaronka umuti w'amenyo kandi bo babagize neza cyane ikindi nacyo umwe turekurira inkambi irashobora kuba ifise umutekano mubi ariko ugasanga twe turafashanije n'abajeje umutekano kugira ngo tuze turafata abo bagizi banazi.
Tu urabashimiye nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo muwandanye mwumviza ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.